ni Radio Ijwi ya Amerika. Ya Amerika rije kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumira ku mirongo bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM jana kane n'ibice bitatu mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu bewa kaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mpundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga muri myaka iheze mu Burundi kaminuza zaba iza leta canke iziri mu minwe yabigenga zarahuye n'ibibazo bitandukanye birimo igitigiri cy'abigisha bagabanutse ku mvu zitandukanye. Ku ruhande rumwe hari abigisha bagiye gukorera mu bihugu bibanyi no mu bihugu by'amahanga, mu gihe ku rundi abigisha b'abanyamahanga bahora baja mu Burundi gutanga inyigisho nabo nyene batakijayo ari benshi nka mbere. Ibyo byose rero byifashe gutyo mu gihe igitigiri cy'abanyeshuri baja muri kaminuza coco kiguma congerekana. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turarabira hamwe na bamwe mu bigisha hamwe n'abarongoye amabanga yo gutwara ibisata bya kaminuza ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe. Turiweza kandi ingaruka ivyo bigira ku nyigisho, turongera twiweze ivyo korwa kugira ngo zimwe muri izo ntambamyi zitorerwe umuti. Abafise ibazo twabatumiye nibaza ko muzoba muri benshi mwadushikire kugira ngo mubaze ibibazo tubahe n'inyishu. Tuzoba turi kumwe na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University mu kanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Professeur Paul Unzimana ari muri Canada akaba yahora atwara igisata cha psychologie muri kaminuza y'u Burundi. Turaba turi kumwe kandi na Directeur Academique wa Université Hope turibaza ko mu kanya tuza kumubona. Reka twumve abo tumaze kubona muri iki gihe. Turi kumwe rero na Professeur Athanase Gahungu reka abari watangura kugira abariwe atangura kugira icyo tubwiye ku rugendo yagize mu Burundi ejo bundi haraheze nk'ukwezi n'igice cyangwa amezi abiri akaba yarashoboye kugirisha eka kugira ibikorwa na bajejwe cyane cyane indoro n'igisho muri kaminuza y'u Burundi. Mwiriwe muri aho neza Athanase Gahungu?
Turakomeye
neza haracyari na kare ahiwanya nibaza ko ari saa mbiri mu gitondo.
Ni saa mbiri yo mu gitondo.
Hanyuma ibihe ndabona ko bitaboroheye, mumeze gute neje wagejeje?
Neje ni nyinshi ariko irikiragabanuka. Nibaza yuko ejo twari twugaye ama campus, uyu munsi twakuguruye campus.
Ni byiza cyane rwose. Reka mu kanya ndababwira abandi batumye tuba turi kumwe, ariko imbere yaho Professeur Athanase Gahungu mutubwire urugendo mwagize mu Burundi eka n'ibikorwa mwakoreye hamwe n'abandi bajejwe indero n'inyigisho muri kaminuza nk'uko namwe mu bijejwe ngaho muri kaminuza ya State ya Chicago State University. Tubwire mu ncamake.
Urakoze cyane kumbaza mushinga ntawe Frederico. Ego itariki 30 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka uheze narose agateka ko kugenda guhura n'abarimu dusangiye indero z'abanyeshure nari kumwe nabari muri etude ya de pedagogie appliquée nongera nk'abahari mu kandi nabarimu bo kuri ENS école normale supérieure y'Ubujumbura oya byarajyoshe kuko burya abantu murakora bimwe mugabo mutaruka kanya ko guhura ngo muganire ndumheza ngumenye neza ingene bakora ibyo mukora ingene mwebwe mukora iby'iwanyu hanyuma ugasanga ibyo wari wiyumvira byoba bigenda nabi cyangwa bigenda neza abandi bahagufasha kubiraba ukundi kuntu tubibonye
none mwasanze hari ubudasa muvyo mukora n'ivyo bakora
ubudasa buriho ariko jewe nibaza yuko ibyo duhuriye ko arizo ari byinshi twese turiko turaraba yuko ugwaruka rushasha uburundi bwejo abanyamerika bejo bose bazoba ari abantu bitayeho uburaro n'uburagamo bwo ku isi no mu mashuri yacu ibyo byose turabihuriye ko ubudasa nabwo nibaza yuko aho twebwe turi Chicago State University cyane mu yandi ma universite yuko ubu abantu twigisha bariko baragabanuka icyo twokwita les effectifs z'abanyeshuri ariko rero uhejeje ukaraba mu Burundi naho
n'igihushane bariyongera
abanyeshuri bigishwa mu mashuri mato mato baguma bagwira kandi nibyo byiza duhumva twebwe abanyeshuri namwe ndaba ndi kuri etude de pédagogie appliquée ngene abanyeshuri babaye benshi nasanze bigishiriza aho jewe nigise kwigisha icyicita ritedorohero urumva baragwiriye natwe abanyeshuri bariko baragabanuka ariko kandi abanyeshuri je wabona ari ababigisha bagomba kuzuba barimu abanyeshuri abana n'abanyeshuri bigisha baragwiriye gose amashuri yarabayemo benshi mugabo ibyo n'ibintu uri umwarimu uteza kumenyera ukabitorera solution nicyo gituma ibyo twavuga byari byerekeye cyane cyane ibyo bita sustainable development goals ya kane ni qualité ya education urumva ibyo biratandukanye gatoyi mugabo nibyo twese turimo
ibyo turabiga kwa mukanya ndabona nabandi batumye bose bahari ndabona turi kumwe kandi na directeur académique wa université Hope Mudeneza Mushyanahe Simon Angela Kumana.
Allo mahoro za wewe
murakomeye neza
ndumwe turakomeye mugana gomba kubanza gukosora sindi directeur académique ndi directeur pédagogique
ego directeur pédagogique muramba barira nivyo ani vyiza cyane rwose
docteur Simon Ngendakumana nk'abanshinzwe pedagogie bwa kuri kaminuza bita y'umwezero wa Afrika mu Kirundi bita mu Gifaransa
Hope
Université Espoir d'Afrique ego Hope Africa University
ni vyiza cyane rwose mu kanya turaja kubibazo bijanye n'inyigisho eka ni n'ubuhinga bwo kwigisha ndabona ko ari byo mujejwe cyane cyane ariko turi kumwe kandi na professeur emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie mu Burundi muri aho professeur Paul Nkunzimana
oui magutse Frederic
murakomeye neza ngaho
yego turaho woretse akabeho gusa kariho kaba kenshi bavuga ngo ntacyo
nibisanzwe ako mwara kamenye muri Canada kuko niko nibisanzwe ngaho
yego nta kibazo kabisa
yego reka tugaruke rero kuri docteur Simon Ngendakumana muje n'ivye kinyigisho muri université Hope mu Burundi nashaka mutubwire cyane cyane umushinga ntayatanazi yavuze ingorane zitari nke ziboneka muri iki gihe hariho igitigiri cyane cyane cy'abanyeshuri ciyongera mu gihe nko muri za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gitigiri kigabanuka cyane cyane kuberaho n'abanyeshuri bahora bava hanze kenshi na kenshi ubu batoroherwa kwinjira muri Amerika nagomba gutubwire ibintu byifashe gute ngaho muri kaminuza ingorane nyamukuru zihari cyane cyane mu ma kaminuza igenga n'inkize
ndambanze kubashimira ku kiganiro mwateguye mukadushiramo mukadutumiramo kuko nakanya keza ko kugira ngo umuntu afise ingorane mu rwego rwa kaminuza ashobore kumenyesha kumbure biranagwa mu matwi no mu bandi batari barashoboye kubyumvira mu maraporo dukunda gutanga ubwo rero mbanje kubashimira mu izina rya kaminuza yacu y'umwigero wa Afurika twita Université Espoir d'Afrique twebwe rero ingorane dukunda kugira nyamukuru ya mbere niy'uburyo y'uburyo kubera twebwe dufise kaminuza yacu ni ukuri ifise ibikoresho bigezweho kandi ibintu bisaba amafaranga menshi dufise ibintu byinshi twashyizweho ariko mu kurihisha dutegereza kurihisha amafaranga makeyi abanyeshuri impamvu z'ibindi ni kubera nibodobi uburyo abanyagihugu babayeho bidakunda yuko umuntu yorihisha amahera akurikije uburyo aba yarashyize muri ibyo bikoresho inyubakwa cyangwa ibikoresho baba yashyize muri kaminuza ubwo rero bigatuma dusanga yuko amafaranga turihisha ni hasi cyane urumva nk'umuntu mugiye ku mwaka amafaranga ashika nk'amadolari amajana abiri na 50 ku mwaka wose urumva yuko bica bigorana kandi ikindi yindi ngorane ya kabiri nubwo tugaruka tukabaka ayo mafaranga yitwa yuko ari makeyi ni benshi dusanga batashoboye kuyarisha umwaka ugahera batayarishe tugaca tubona nyine yuko ari ingorane hanyuma rero sinzi gusa yuko umuntu aca akigira ko ashyiraho icyifuzo aho twaca tuvuga tuti yaba byanashoboka hoho leta ikaba ishobora kugira ukuntu ishyiramo ukuboko ni ukuvuga yongerereza uburyo bwa kaminuza kugira ngo icyo kinogo ababyeyi batashoboye kuzuza leta nayo ishobore kucyuza kugira ngo turushirize gufasha leta kurera abana bayo hanyuma iyindi ngorane dukunda kugira ni ibijyanye n'abigisha turagira ingorane cyane icya mbere abanyeshuri barushiriza kwiyongera ariko abarimu ntibarushiriza kwiyongera baguma ari bakeya na cyane cyane nka twebwe dufise ibisata bitandukanye kandi byinshi cyane birenga 30 urumva dusha tubura abahinga bo muri buri bisata twebwe turanafise ibisata abigisha bamwe bava hanze abo bigisha bava hanze ngira murumva ko udasubira kujya kubahemba aya mafaranga make dusanzwe duhemba ino dusha twemera nyine tukigora ugasanga nyine bitoroshye rero ibyo bisata bihari nimwibaze nk'ibintu twebwe turigisha nka fiziyoterapi turigisha nka shirizi dantere umuhinzi usanga ari nk'umwe mu gihugu abandi bose bava aho hanze muri za kongo muri za uganda no mu bindi bihugu hanyuma rero kaminuza yacu yoyo yari yaravuze iti tugire ikindi abandi babiri bantu badakora ikintu bita education inclusive ni ukuvuga turigisha impumyi turigisha ibitamatwi namwe murumva yuko abo bantu badasaba umwarimu yiza hariho hose bisaba nyine abarimu babinonosoye bo bose ni kugenda kuja hanze rero urumva ibyo nizo ngorane nkuru dukunda guhura na zo kugira ngo no gutuma tutaronka abarimu b'abahinga bakwiranye n'ibintu twasabiye uruhusha kandi twaruronse tukaba twigisha
ikibazo cy'uburyo ikibazo cy'abigisha ni ibibazo bihambaye cyane rwose muri kaminuza muri iki gihe reka tubivugane n'abandi nka Professor Paul Nkunzimana nawe nyine mugabo icyo gihe yari jeje w'amabanga ya doyen wa faculté ya psychologie nibaza ko ingorane z'igitigiri cy'umurengera w'abanyeshuri zitari zihari cyane reka n'ikibazo cy'abigisha nticyari kihari ikibazo cy'uburyo cyo turamukanya na Tanazi turagira icyo tukimubajije ko Professeur Paul Nkunzimana ibibazo ndatse kumukurikirana kaminuza mu Burundi reka murahafise ikirenge ingorane mwebwe muvuga nk'izi
Ego murakoze mu barire ufashe gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango kose ku murongo ariko mugabo ndashobora gutanga interano yanje ku buryo mbona yerekeye mu burezi mu Burundi icyo umuntu yavuga ubwa mbere wowe ni uko amashuri inyigisho zizaje inderoni cyaje mu Burundi kuva abakoloni baje n'abamisiyoni abapadiri n'abandi kandi iki nacyo umuntu yavuga ni uko igihe cyose umuntu ariko ayiweza ibintu yobanza no kuraba ibihari uko bimeze ngiye rero ku kuntu indero yagiye irahaba mu Burundi bwa mbere hoho imbere y'uko abamisiyoneri baza indero yaba mu muryango nukuvuga yuko abana baregwa n'ababyeyi bakaregwa n'abakuze mu muhira bakabigisha ibyerekeye ubuzima hanyuma umuntu wese mu byo azoba akora amaze gukura hanyuma rero abamisiyoneri bamaze kuza bateye kuzanduzenya inyigisho ubwa mbere hoho mu buryo bubiri akaba inyigisho y'abantu benshi babigisha gusoma bakabigisha ibintu bya bibiliya n'ibindi hanyuma bagashyiraho amashuri rero yari yacagura abanyeshuri bamwe bamwe hanyuma cyane cyane mu mashuri yisumbuye kandi ugasanga nayo mashuri izo nyigisho zihagaze ku nyigisho z'abiligiri icyo gihe mu 1973 niho haje induzenya cy'umuriro kwita isubirwamo bashyiramo ibyo bise gushyira inyigisho mu Kirundi hanyuma no gushimikira ibyerekeye ubuzima bwo mu gihugu hagati ibyo bise kirundizasonalizasiyo mu 1982 niho haje ibintu bise double vacation de maître de roco mishuri mu kajamo abanyeshuri abarimu babiri hanyuma amashuri nayo akagwizwa na kabiri akabyashyiro intumbero y'uko amashuri agwizwa hanyuma niho hanabaye ukugwira kw'abanyeshuri cyane cyane mu mashuri y'intango hanyuma niho hashyizwe icyo bise ama ecole de formation des instituteurs amashuri yigisha abarimu yasubira ama ecole normale hanyuma inyuma yaho ama efi asubirwa n'ama lycée pédagogique kandi n'icyo gihe niho habaye ugushyira hamwe kwa ecole normale supérieure ishuri kaminuza yigisha abarimu hanyuma n'ishuri ya leta UB n'iyindi yitwa Université Officielle de Bujumbura ikajya Université y'u Burundi
icyo gihe niyo yari Université yonyine
yitwa Université Officielle de Bujumbura yari yo yonyine
yego
ya rero Université y'u Burundi hanyuma inyuma haje izindi mpinduka mu kuva mu mwaka w'2006 bashyiraho Icyongereza n'Igiswahili mu mashuri y'intango kuva mu mwaka w'2012 niho haciye haba ibyo gushingwa ibihari ubundi bya ECOFO asemafo na mantal hanyuma hashingwa n'ama ecole d'excellence tuzi ko ataratu mu gihugu cyose hanyuma mu mashuri ya kaminuza naho ego hata kubona ama universite isoko yigenga hanyuma niho hanashingwa iyindi reforme yiswe baccalauréat master doctorat bo urumva rero mu ncamake indwara ruhise mu nyigisho mu Burundi ego hariho abavuze uburyo kubura abarimu n'ibindi ariko mugabo ntibaze ko umuntu yariko araraba ibibazo byerekeye inyigisho aturaba igisata aherereyemo cyonyine no kuraba ibisata byose kandi no kuraba gutangwa ku ntango ayo mareforme yose nadondaguye ingorane afise ni uko mu Burundi hakigeze haba n'umunsi n'umwe icyo bita kurimbura evaluation
ayo ma fomu ya ayo mungu na gasa suya mungu vurani mungu nani la kabili ya la mungu na gasa suhawa ilija kofu na matali ilija ma ilija reforme ya baccalauréat master doctorat ni hige zehawa narimwe ukuiga ukulimbura uko inyigisho zimeze mu Burundi
yego icyo ni kibazo
ngorane nta evaluation nime yigeze gihaba uri kuvuga haza gusa intwaro ikaza ikazana inyigisho zayo itaravye uko inyigisho zayo zisabije hari
ariko icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose muze professeur Nkuzibana ikibazo cha evaluation ariko imbere yuko tukija koreka na professeur Atanas Gahungu abanza tubwire ku kuri kimwe mu bibazo byashikirijwe na Dr. Simon Ngendakumana avuga ko ikibazo cy'uburyo cyifashe gute muri kaminuza zo muri leta zo muri America Atanas Gahungu igihushane nuko kenshi na kenshi zo kaminuza za kera zasohoye abanyeshuri benshi bashobora kuronka n'akazi kenshi cyane rwose ku buryo hashobora kuba n'umunyeshuri ashobora guha imiliyoni n'imiliyoni z'abadolari akayiha universite yize ko icyo kibazo cyifashe gute professeur Atanas Gahungu
urakoze cyane nagira ntangure ku kuramutsa bashinga ntahe watumiye muri kino kiganiro biraryoshe kumviriza uko turi ko turaraba kino kibazo cyukwiga muri kaminuza urumva mu bibazo bashikirije uwa mbere yavuze ati hariho ikibazo cyo kurihisha abanyeshuri uko bamwe badashobora kuriha ibintu bene ibyo hanyuma yuko mu bintu no kwita specialité yuko umuntu universite zo mu Burundi zica ziba zitegerezwa kurondera abarimu bava hanze abo bari bava hanze nabo bagaheza bakariha amafaranga menshi akavuga ati kumburi yaba leta y'uyo bifashasaba yuko abo bana b'u Burundi baheza bagafatwa mu bakarihigwa ishobora kuba ntabivuze neza ibyo bavuze byose mugabo nagira mbanze kuraba neza nk'uko umuntu yovuga gushira muri perspective abantu ba ibyo bibazo yuko nta gihugu na kimwe ibyo bintu byo kuriha amafaranga aguye mu mufuko y'umunyeshuri nta gihugu na kimwe bitagoye urumva bishobora kugora bivuye kuri leta itanga ayo mahera cyewe ngora muri icyo bita universite ya leta ni ukuvuga agiye ku muntu yuvuga ko ari universite publique kujya kwibujumbura umuntu yuvuga universite y'u Burundi hanyuma abanyeshuri rero dukore twigisha yego baratanga amafaranga yabo cyane bagasaba amadeni ubu rero ibyo byo gusaba amadeni na bene bariko biratuma bigorana jewe nizi Bujumbura tukiri universite imwe universite y'u Burundi urumva icyo gihe baraduha mbere naka abushinga nawe Frederico twariganye bazi ko twaronka icyo twita buse ndetse twara yaronka kandi yarakwiye uburere abyo byose byaragabanutse mugabo uko jere nagomba kubiraba nuko byagabanutse bigaca bituma ubu urabye maribete yose ya Espoir d'Afrique yande yatanganyika byose byo ntazariho umva abanyeshuri barongerekanye amabisite yarongerekanye ubivuze byose bica bituma nta gihugu na kimwe ubu navuze yuko iyo twe turiko turigisha yuko abanyeshuri byabagoye kubandanya baza baraza kwiga ahandi naho abanyeshuri bariko barongerekana ibyo nibyo umuntu yoraba tikumbure hariho ubundi buryo umuntu yocamwo nibyo twariko turavuga ibyo bintu by'aba abarimu barundi bigisha hanze twaragwiriye hariho ibintu bita kugenda by'amakonje dufata twita sabatike izo universite zishoboye gukoresha abo bantu muri ayo makonje sabatike hamwe kumbure ibyo kuriha umurengera bitajamwo yuko byoheza bigafasha bikunguruza natwebwe dukora hanze bikatunguruza burya nta kintu kiryoshe nko gushobora kugenda mu Burundi ukigisha ukaraba ibyo bintu wowe uri kurigisha muri ibyo bindi bihugu ukaza kubisangira
n'abantu. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose turakigaruka ko tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamyanya i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Emmanuel Birusha Bagabo. Mwiriwe neza Emmanuel.
Mwiriwe neza Ijwi rya Amerika.
Muri hehe ga Emmanuel?
Nkuko mu byo nyine muravugana na Birusha Bagabo Emmanuel nka mperereye i Musanze mu Rwanda.
Ni nziza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri Isanga. Turi kumwe na batumire barimo cyane cyane abigisha muri kaminuza n'abajejwe indero n'igisho muri kaminuza, bakaba bari kuvuga cyane cyane ingorane ikazi hari muri iki gihe muri kaminuza z'Ubujumbura mu Burundi ikana handi. Tukaba kandi tuza kuvuga n'ibyo shoboka bimeze nk'inyishu kuri izo ngorane zihari. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Hello Emmanuel. Emmanuel ndi waza ko telefone y'isinzi ico ibaye ariko nagomba tugaruke kwa kumushya nta hesimo ngenda kumana agira cyatu bwiye cyane cyane kuvyerekeye ingaruka ziba cyane cyane kuri ibyo bibazo byose twavuze ubukene bw'abarimu eka igitigiri umurengera cabanyeshure biga muri kaminuza. Dutanguriye ku bukene bw'abarimu, ingaruka mbi mubona izo bigira ni nkizihe? Dr Simon Ngendakuma. Dr Simon
Ngendakuma, ingaruka bikunda kugira iyo tugize nk'ico kibazo cy'abarimu ni uko ica mbere twebwe dufite akamenyero kuko buri mwaka tariki ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa kabiri twama dutangura umwaka mushasha tugasezera umwaka tuba turenganye. Nk'ubu no mu mwaka w'2023 turaza aho bizotangurira. Urumva ingaruka rero bica bigomba guperturba iyo programu ikigomba guhindagurika. Hanyuma rero natwe kubera tudashaka yuko idahindagurika turemera tukazana umwarimu iyo yoba ari yose, amafaranga yose byo dusaba tukemera tukayatanga. Rero murumva duciye dufata utwari mu kuri konti tugaca tudukoresha gutyo dusha tubura ikintu dukikisha ko kandi gicika ko aricyo cyagaruka cyaca cyubaka amashure kugira ngo abari abanyeshuri kubera baguma biyongera babyo cyose kandi bigira ugaca tanga rero umwaka weza nta kintu kidukikisha ko niyo ngaruka duca rero iyo turonsa abanyeshuri bashasha. Ubu mwaka yemye twaronsa abanyeshuri batagira uko bangana rero ugaca usanga ubundi twe mu ishuri ryacu ntibarenga iyo babaye benshi ijana kandi ngo ngira ngo murabibyuka ahandi barenga rwose kandi nanjye mbigisha mu yandi makaminuza ndabibona twebwe ntibarenga ijana babaye ijana n'umwe dusha tubacamo kabiri azatukabagabanya. Ubu rero biduhaba byanya yuko tubikora urumva kandi iyo abanyeshuri batangiye kubikirenga n'umuyindu usanga utameze neza urumva ni benshi batabyumva bari ari inyuma rero bigaca bituma iyo niyo ngaruka nguru dusha tutangura kubona niyuko dusha dusanga atadufaranga ducikishije ko imana tugashobora kubarya tukabura icyo ducikisha ko bigaca bituma kaminuza idashobora kubaka cyangwa ngo igure ibindi bikoresho
Professeur Athanase Gahungu. Professeur Paul Nkuzimana yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uburyo inyigisho zagiye zahinduka za EFI eka ecole fondamentale n'ibindi byose, akaba avuga ko igituma kenshi na kenshi ivyo bitashika ku mugambi byishinze ari uko hataba evaluation bataheza ngo barimure barabe niba byarakoze neza cyangwa bitakoze neza. Aho mwebwe muhavuga kwi
bazo kigira oya twebwe bishura nakise.
Allo Athanase Gahungu, duga ku ijambo.
Yego, ndiko nariko ndavuga kwica ari kibazo kirakomeye. yuko ibintu izo politike zagiye ziraba kumbure zitabaye bariwe byo biragoye kumenya kuko bisaba yuko umuntu abazi ibintu bijyami ubushikiranganji bwa burabye bya planning ngende bwabikoze ariko mu bintu bishasha nagira turabiye hamwe n'umushinga ntahe nuko muri iyi minsi heze hariho urabona burya amakungu yamagira imigambi kandi iyo migambi igaheza ikarabwa mu nzego zibiraba nk'ubu hariho ikintu gushika mu mwaka w'2015 hariho ikintu twita Millennium Development Goals izo rero uzirabye cyane cyane zari zerekeye yuko mu bihugu mu Burundi hose hazoba icyo bitaba abanyeshuri bo mu myaka mito mito hanyuma pine izoba ya bose hanyuma hakaba ikintu bita parite bagituma abahungu n'abakobwa abakobwa n'abahungu bangana ibyo rero iyo Millennium Development Goals ziheze urabona ko haciye hatangura mu Burundi tuvuga cyane cyane icyo bita sustainable development goal izo shika mu 2030 ibyo rero cyane cyane mu cya mbere mu Millennium ibyo byaraba kugira icyo bita partnership umuntu yoraba yuko ibyo twahejeje tukazigira icyo cyitwa abanyeshuri ko bashoboye abana bose abarundi bashoboye kwiga hanyuma ubu naho rero no kuraba iyo ya kane ikiraba sustainable development goals ngaba asenyema zo karite tukaraba yuko iyo hari icyo yafatiye ko kubyari byarabaye muri Millennium urumva sinarinze kuja kure na muntu yari gushobora kuja kure mugabo nuko icyo nagomba kwerekana ni uko ibyo bintu biriko biraba bitaba biriko biraba ukwa byonyine haba hariho politike national ibiraba politike y'amakungu ituma biriko biraba nukuraba rero muri abo bantu bajejwe ibya planning ngene babigize ibyo bya plan partnership ni ukuvuga gukorana n'ibindi bihugu ngene byagenze hanyuma kumbura umuntu akaraba yuko ibyo biriko biraba by'uko abanyeshuri bongerekana yuko ntikogira ngo ni ingaruka mbi kuko nizo twifuza niyo politike y'amakungu yayikenye iduteye ko ngo turabe ahubwo ko babaye benshi none kubigira gute kugira ngo umuntu wese ubona yavuze ati kera wavukiye ngaha aba papa wawe na mama wawe nibo baheza bakaraba nyamuryango nibo bakurira ubu rero uwo mwana atunga adatunga ni umwana w'u Burundi nta kuntu atoronga indero kandi noneho u Burundi aribwo se w'abarundi ibyo rero umuntu tuheza kuraba tukavuga tuti ko twagize imana bose bakaba bashobora kuja mu mashuri badatinya bakagera bakaza ingo uko tugira kose turabe rero muri izo sustainable development goals bariko barazikora ministry ya planning ministry ya education ingene bariko barabiraba iyo education do qualité ishobore kubaho naho harabukeneye nobadiriye
mu kanya turakugaruka ko Professor Paul Nkuzibana utubwire cyane cyane ubwire icyo uvuze ku kibazo cy'uburyo cyashikijwe n'abandi batumire ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi Jean-Marie Bukeye neza mwiriwe neza Jean-Marie muri aho Jean-Marie Bukeye neza muri ngaho ndabona mukeye neza ari induru nyinshi reka tube turamwihoza reka tumutumeko umuwatuka turakorana mukanya turamugaruka ko tugarutse kuri mwebwe rero Professor Paul Nkuzibana ikibazo cy'uburyo n'ikibazo gihambaye cyane gose cyane cyane muri ayo izo kaminuza zigenga aho uburyo atari bwinshi bw'abanyeshuri bashaka kuriha hari ukuntu icyo kibazo gishobora ku gutorerwa umuti hakoreshejwe izindi strategy akoreshejwe n'ubundi buhinga ikintu mwibaza cyokorwa kugira ngo abanyeshuri bo muri za kaminuza batishoboye ka n'uburyo bwa leta twavuze ko kera leta rihira abanyeshuri bose muri kaminuza ariko igitigiri cyariyongere ikintu mubona cyoshoboka n'iki
Oya yego ndabaye uko nizabiri natanguye ko kuva kare n'ikije n'ajyanye mu bintu byose umuntu ariko arakora uraba niko nabivuze uraba evaluation n'ukuvuga ibi byashiki gihande ndimo uba kunango gushika hejuru cyifashe gute umva rero iyo uvuze umuntu avuze evaluation kurimbura bijanye kandi nuko umuntu aca araba iyo ari kwaraja planification izo bizo ngorane dufise mu rundi nta evaluation na planification na kurimbura na kuraba iyo umuntu ariko araja kubera iki izo bikenewe niyo umuntu ariko araja ubwa mbere wo umuntu wese arazi yuko abantu baguma bagwira iyo abantu baguma bagwira ni ukuba yuko utegereza no kuraba mu myaka itanu mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri nzoba ngeze hehe abantu bazoba bangana gute abana bazoba bangana gute izo rero ntibyigeze bihaba ntibihari n'ubushika uno muntu uba rero ntibitangaje yuko abantu bacaba ngo abana barabaye benshi none arabaye benshi igiti cyarabaye cyinshi ni ngombwa ni ukuvuga rero nawe utegereza gutegura uti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mirongo ibiri mirongo itatu abantu bazobangana uku abanyeshuri bazobangana uku ni ukuvuga muri icyo gihe uca utegura uburyo bujyanye n'uko abantu bazobangana uko abanyeshuri bazobangana ibyo rero ni kuko nabivuze ni ingorane nyamukuru dufite mu byerekeye imbero kuko ibyo ntibisanzwe igiti cyaduhuga cy'abanyeshuri kubahomera
birasanzwe
ni cyo gituma kenda yuko utegekanya uburyo mu mafaranga uburyo mu barimu uburyo mu bikoresho uburyo muri byose
icyo kibazo
zikomeze zihari hanyuma ubundi gato w'inkurikije akantu gatoya iyo umuntu avuze yuko hariho ingorane byerekeye mu mashuri ngo y'abari y'abigenga ahonye iyo umuntu yashinze umugambi nibya bintu navuze nibyo byose bikenewe uko umuntu araba iyo azokoresha ubuhinga azokoresha abakozi azoba afise abanyeshuri azoba afise ibyo byose bikenewe kujya ku murongo nicyo bituma rero aho rero ku busanzwe ko ari amashuri y'abigenga aba yigenga nyine aho leta ntishobora kwinjiramo ngo ije mu gihe ngo gufasha ngo amashuri yigenga
ariko mu majambo make profesor Nkunzimana
ishobora gutuma nyisho zitera imbere
ariko mu mashuri yigenga turavye ngaha
bajya bita umuntu wikoreye utwiwe none waje gufasha umuntu ariko aradandaza ngo umufashe kudandaza ubonye akora ibyiwe ubwo wowe gusohora ariko gusa akurikiza amategeko
ariko
arasaba abantu
naho umuntu yotegekanya gute profesor Nkunzimana ikibazo cy'uburyo ni ikibazo kijyanye n'urugero rw'ubutunzi igihugu kiriko aha muri amerika amashuri yigenga usanga abavyeyi bafise amafaranga yo kurihira abanyeshuri cyangwa abanyeshuri barakoze bafise amahera yo kwirihira eka cyangwa ugasanga batumwe n'ibihugu byo hanze bakaba bafise nk'ubushinwa bakaba bafise miliyoni miliyoni burihira abo banyeshuri icyo kibazo cy'uburyo rero ni ikibazo ku rugero rw'uburundi naho utekanya gute nibaza ko hariho hakiriho ingorane tugarutse kuri mwebwe
hajya biragoye kuvuga yuko guhabuze uburyo uburyo ntibuvuze na gato uburundi n'igihugu gitunze cyane rwose ubwo biteye ubwoba uburyo bumurundi burahari ahubwo yuko hari ubwo butunzi bugera bukanyonorwa n'abanyemari b'abanyamahanga. Mu Burundi hariho uburyo yuko abanyeshuri bose baronka bourse. Mu Burundi hariho uburyo yuko abarimu bahembwa ubushahara ukwiye. Mu Burundi hariho uburyo yuko bashyiraho amalaboratoire. Mu Burundi hariho uburyo yuko amabiotheque agira uburyo bukwiye. Ibyo rero yerekeye uburyo mbere yuko icyo kibazo kitahari na gatoyi, naho wazabahinga bameze gute bakwereka ubutunzi buri mu Burundi, ubwo butunzi bushobora gutuma amashuri, amavuriro n'ibindi, n'abarimu n'abavuzi n'abandi uko bashobora kuboneka ku gitsina gikwiye.
Reka tugaruke kuri mwebwe Professeur Simon Irakumana, cyane cyane ku byerekeye ingaruka z'igitigiri gito cy'abarimu. Iyo abanyeshuri bari kurangiza amashuri barafite abigisha bakwiye bashobora kubaha impanuro bakabaherekeza mu gikorwa cyo gusozera ibyigwa byabo icyo bita nka teze cyangwa capstone mu cya gitabo cyo kwandika, barafite baronka abarimu bakwiye baba gumi inyuma.
Ikibazo sindacyumvise neza.
Ndi kumvuga nti ku byerekeye igitigiri gito eka cagabanutse cy'abigisha, murafise abigisha ikibazo cifashe gute cyane cyane ku byerekeye abanyeshuri yarangiza kaminuza bakeneye ko haba hari umwigisha aba z'inyuma eka kabereka ukuntu icyo gitabo cyo gusozera amashuri kandi kwa sinzi ko bacita teze mu Burundi canke capstone handi icyo kibazo cifashe gute.
Bo jewe ndabumva ne cyane atari cyane gose kubera hano handi muri mizezi bariko bategura umunsi mukuru w'ejo gusozera umwaka no gutegura umwaka mushasha, bigatuma ugwama n'ibyinshi ndandumva icyo bice n'icyo gituma kumbure nshobora kutabumva neza. Rero niba mumbajije icyo kibazo cy'abarimu n'abanyeshuri kindatumvise neza
nakuru, reka ndagusubiriremwo mu kanya gatoya cyane rwose. Nshaka kumenya niba abanyeshuri barangiza kaminuza iwanyu bafise abigisha bafise ubuhinga babinonosoye bashobora kuherekeza eka bakabereka ukuntu icyo gitabo bakabafasha mu gitabo cyo gusozera amashuri bariko barandika ari nka teza canke memoir canke capstone.
Ego abahinga babinonosoye barahari, ikibazo gusa igitigiri kidakwiriye n'ukuri ntigikwiye na gatoyi, kuko reka dufite abanyeshuri benshi, dufite abanyeshuri benshi nk'ejo abazoronka diplome barenga igihumbi, abazoronka diplome murumva n'abanyeshuri benshi ibisata birenga 30. Rero barahari ariko ntibakwiye kuko n'ukuri ibisata byinshi tuda n'abarimu bavuye hanze. Iniverisite yacu ni birenge ikoresha indimi zibiri, ni ukuvuga rero turabaganira abavuga icyongereza, turabaganira abavuga igifaransa, iyo si ingorane. Ariko kubaronka ni uko bica bisaba uburyo bwinshi, naye handi nk'abo baba bagiye guheza dutegerezwa gukora uko dushoboye kose abarimu tukababaganira, ni ukuri turabikora. Erega n'abandi turagerageza, ni uko biba umutwaro munini cyane kubera bica bivuna kaminuza, kubera amafaranga menshi bica dukoresha nayo hanze, kandi nyumva ushyize amarundi mu mafaranga yo hanze, amarundi acaba amafaranga make cyane. Ikibazo ni icyo.
Ego Professeur Athanase Gahungu, nk'uko mwabivuze hariho abanyeshuri batari bake bagiye kwiga hanze b'Abarundi baminuza, ubigisha mu za kaminuza zikomakomeye, ikibazo cy'uko mwashikirije cy'uko nk'abo b'Abarundi bashobora gufasha mu bikorwa ariko kuja kwigisha rimwe rimwe bimwe byahora bikorwa n'abanyamahanga kandi bikagwa amafaranga menshi, icyo ni igikorwa mwibaza ko gishobora gushoboka ku Barundi cyane cyane bari hanze, haba muri Amerika, ibihugu by'i Buraya, kandi muri Afurika, ahantu hose bigisha muri kaminuza.
Jewe nibaza ko icyo kibazo kugora kiguma kigoye, mugabo nibaza yuko abantu bumenya yuko ata kintu kiryohera Umurundi twese twarihiwe ibyo kwiga, twabirihiwe n'Uburundi, twabirihiwe na Univerisite y'Uburundi, urumva nta kintu kiryoha nko kubona ushoboye gusubira
kuri university ya kwigishije ico kintu cyose washoboye kumenya coba cyiyongeye ko ugaheza ukagenda ukagisangira nabo bantu nico gituma wa mushinga nta yabugamira ariko ndavuga twese uvuga bati ayo ma university yigenga kigenga uzokumva ino mu bihugu bya biteye imbere ibyo bita ngo biteye imbere bazokumira yuko naho igihugu bafata ngo university yoba yigenga yitwa Harvard yitwa nde mugabo abanyeshuri usanga bafite ukuntu bafise bamwe baragenda bagatanga amafaranga yabo mugabo bandi baragenda bakaba bafite abafasha bakaba bafite ikintu bita financial aid nk'ubu rero muri bino bihugu ikintu kiriko kirabuza abanyeshuri kuza kwiga kubera noneho si bya corona nuko ayo mafaranga bakura ahandi hantu ayo mafaranga yuguha umuntu ideni ryo kwiga ko biheza bikagora mugabo ahandi rwose ntagombe gusubira inyuma icyo kintu cyo kubona abo bantu bigishijwe bize mu Burundi ubu bari hanze mu yandi ma universite hari ikintu kumbure babonye bari kuba barashoboye gukora bakiri mu Burundi ubu baheza bakavuga bakibaza bati nugenda igihe noba ndiko ndafata ariko ndetse afatika ari iki nugenda ngaheza nkagenda ndahura naho kuba ari gutangura gusa ibyiyumviro icyo ni ukwita reflexion n'abo bantu bene wacu abakolege bari mu Burundi tugatangura kubirabira hamwe na bimwe rero wa mushinga rayo yavuga ati none ko hataba evaluation na evaluation umuntu yoheza akayiraba akoresheje izo perspective z'abantu bava hanze n'abagumye bakora mu Burundi umuntu akaraba nico gituma naguze ya Millennium Development Goals yarabi ya partnership ubu naho ngo turabe rero sustainable development goals irabi bya kalite turabe ingene abantu bobirabira hamwe bakafasha bati none twe ko turi dukora yego tuba handi hantu mugabo turabarundi niko turi Burundi niko twize mu Burundi ingo rero tubirabe duhabwo no kuraba ingene byoshobora gukora aho niho ishikani ishikire
yego tubibutse nshutumeze ko muri ko mabandaje kuviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunyu wa radio ijwi rya Amerika Ruhamya Ali mwiriwe neza
yego
mwiriwe neza muri hega Ali
ngendi Kigali ahitwa Kimironko ubu ngubu
yego me turi ko tuvuga cyane cyane ku bibazo bijanye na za kaminuza ubukene bw'abigisha eka igitigire umurengera cy'abanyeshuri muri za kaminuza eka n'ingorane z'uburyo murafite ikibazo marase cy'umviro
igitekerezo kisa n'ikibazo ndikuntu mutumire aza kukunsubiza
yego
kwiga muri kaminuza twagiye duhura n'abantu bize twitwize génie civil civil engineering none twe tukaba twarabyize secondaire nagize ikibazo yenda mbegera ngo icyo kibazo cy'abarimu kitaba kihuye wendi n'icyo nagize bakagira ibibazo by'uko batazi ibintu umwarimu ugeze kutwigisha isomo kuva mu gitondo mbiri kwinjira mu ishuri aratwigisha noneho nza kubona ko yibeshye hashize igisaha ndamukosora ko nyine nabyize secondaire ndamukosora mukosoye arongera nanone akora ikosa nanone agasobanura ibintu ukutariko twagirinde kwigira saa munani aho dutaha isomo azaba yaryiyumvamo neza bitewe n'iki umuntu agize amate fizike akumva ko ngo kuko abantu biga construction muri secondaire nta mibare baba yagira amahirwe ageze i kaminuza akiga ibintu biri kuko ibintu birimo imibare muri secondaire akiga civil engineering biramworohera cyane kuko muri civil ni calculation ni calculation ziba zirimo ese abarimu ntabwo ngabo ntibaba bagira ikibazo bakaba bavuga ngo kaminuza zikaba zatera inyuma zikaba zabura abarimu ikindi kindi nagira ngo nse nuvugaho ni ugutanga ibitekerezo ikindi ikindi abantu bandika ibitabo harimo ruswa abamo ruswa twebwe twahuye na ruswa umwarimu utamuha amafaranga wo gukurikirana yagukosore chapitre ya mbere urayirangije ya kabiri urayirangije wagombaga kujya gukosora utamuha amafaranga ngo gukosorere nyine ntiyabivugaga mu beruye wabitire ku karubanda ariko twabonye amanota makeya itaramuha amafaranga yabonaga amanota makeya basanga yamuha 52 niho kwikiza mbese
ivyo n'ibibazo
ababiri mu nzitizi zituma abana n'abanyeshuri n'abarimu bacika intege
ivyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose reka tubaze cyane cyane abari muri za kaminuza niba ibibazo nk'ivyo bihari ndaze ko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Professor Atanaze atabihari reka rero ico kibazo tugihe nka Dr. Simon Nyandakumana ibibazo nk'ivyo ruhamye avuze ari bivuga ko arabigisha batazi ivyo bigisha canke yabigisha barinda gusaba ruswa kugira ngo bafashe abanyeshuri bandike ibitabo ivyo bibazo ni bibazo bihaba
bo ibyo ibyabanye bari mu bwo bafasha abanyeshuri ibyo ni ingorane hari gera numva ingorane dukunda kumva ahubwo ni uko abanyeshuri ibyo rero mwashaka sindabyumva hano gusa ndabyumva no mu yandi makaminuza ni uko abanyeshuri bifashisha abamaze kurangiza cyangwa bakifashisha abandi banyeshuri bari mu yandi makaminuza abanjije mu yandi makaminuza kugira ngo babafashe kwandika ibitabo ibyo turamaze kubyumva ni no mu nama duherutse kugira n'umushyikiranganji hariya igitega icyo kibazo cyaravuzwe baravuga ati ibyo bintu turabyumva yuko hari abanyeshuri bifashisha abandi kugira ngo bandike ibitabo nicyo gituma ngo rimwe na rimwe ushobora gusaka halo
ego me musozere halo ego ndabona kanya katujanye ndao ego uga ku ijambo
nariko ndavuga yuko ibyo ibyo abarimu bafasha abanyeshuri kwandika ibitabo nabyo ndumva ni ukuri jyewe n'ibishasha mu gihe tumenyereye twumva n'abanyeshuri bifashisha mu bamaze kurangiza n'abandi bantu bari hanze bo bakora bandika ibitabo atanakandi kazi ngo bafite uretse kwandika ibitabo by'abanyeshuri bariko barangiza ibyo turabyumva nubwo tudafite uburyo bwo kujya kubirondera
Professor Paul Nkunzimana ibintu nk'ibyo byarigeze bishikagiye mwari muri kaminuza y'u Burundi
bo ejo ni uvyari uko ejo ndi uko usanzwe mo ejo ndi biriho kuko abanyeshuri baba basanzwe bafise abarimu babo babigisha muri iyo kaminuza babahembwa na leta urumva baba basanzwe bari bakurikirana abanyeshuri haba mu kwandika ama memoire yabo cyangwa amateze urumva bagenda bakabafasha bakabakosora hanyuma bakaheza bagakurikirana amateze n'amamemoire yabo ibyo rero nibaze kuko ari ibintu bijyanye ibyo ari Kigali avuze bijyanye na bya bindi yuko usanga kenshi bazana abarimu badafise kalifikasiyo badafise ububasha ubumenyi bukwiye izo ni ingorane
bonyoeza
kwiga hanyuma rero nashaka kugaruka ku bintu byerekeye ntuzenya gufasha ngo amakaminuza nk'abanyeshuri baba bagiye hanze bagaca biga bahejeje ntibagaruke izo ni za ngorane navuze yuko igituma abantu bagenda bakiga hanze hanyuma bagaherayo ni ukubera yuko hari ingorane ruzeki uburyo amashuri kaminuza aronswa kugira ngo ashobore gukora ubu bararaba kigiye gasubira muri kiriya gihugu nzonka umushahara atacu umariye reka bandanye ubuzima ngaha nicyo bituma rero nibazo yuko ibyo byo kuba yuko abantu bari muri koje sabatike bashobora kuja kuja gufasha abandi hariya cyangwa bagafasha ibintu bya evaluation n'ibindi cyangwa ibintu bya planification nibazo yuko iyo nzira atariyo na gatoya ahubwo akenewe yuko igihugu kiha ububasha bukwiye kuko uburyo burahari kugira ngo abarimu baronke umushahara ukwiye kugira ngo nabari hanze batahe nibyo gutaha ni cyo nyine
yego me
hanyuma kandi abanyeshuri nabo nyine baronge uburyo bukwiye baronge baronge bourse bourse ku buntu atari bourse yuko ngo izosubizwa hanyuma kandi bakabonswa ama laboratoire akwiye akaronswa ama biotech akwiye
yego me
n'ayo handi irizo yuko bari uko ngo ruze ngo na hari hensi ngo abanyeshuri babanza n'amadege reka ijo nivyo ico nico kibi nico kibi kuko kuko inyigisho inyigisho zategerezwa kuba ari uruhara leta ibise mu ruhara ruhambaye uruhara wa mbere
tukivuga ku nyigisho nyene
abanyeshuri bose baronga bourse kandi ijanye nuko ibintu bizinde mu gihe bagezemo
yego me tukivuga ku nyigisho nyene nashaka ku kibazo cya nyuma mwese mugire ico mukivuze ko ariko bumpe inyishuri munsi amasogonda 40 umwe dutangura kuri professeur Watanazi Gahungu ico kibazo cy'inyigisho karitize inyigisho muri iki gihe abanyeshuri benshi bahejeje haba bahejeje muri kaminuza ya leta canke zigenga nta kazi baronka hari ibintu bikeneye guhindurwa kunyigisho zikaba zigatunganya ku buryo wasanga harimo n'uburyo bwo kwitunganya bonyene bahejeje akazi bahejeje amashuri duga ku ijambo amasogonda 40
icyo ni kibazo kiri hose no kuraba untu iyo yahejeje mu bintu umuntu aba ari kariga arashobora kuvuga ati jewe n'ibiki n'iki 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 icyo nshobora gukora n'igihe umuntu ntarabe gusa amanoti umuntu ari karonka mu ishuri nibaza yuko ibyo biba bihuye no kuraba n'ibyo nyine mwatu ariko turavuga gukora amateze akorerwa n'abandi bantu biba nka hose mugabo n'ukuraba ingene twashoboye gushyira mu migambi yacu ibintu ni ukwirita control ya karite
namwe Dr. Simon Ngendakumana mukanya gatoye cyane rwose inyigisho zo hinyanyurwa ku buryo abanyeshuri bahejeje baca baronka akazi mu buryo bworoshe amasegonda 30
murakoze kuba nk'akazi byoroshye nk'uko byuca bishoboka ngoza kubera ubu byinshi bw'abanyeshuri biga ibisata bitandukanye mu gari benshi benshi ariko rero twebwe nk'uko leta yanabitegetse hariho ikigo bita entrepreneuria bigisha mu mashuri yose yiga mu Burundi kibafasha kuduca bashobora kwikorera utwabo igihe kumbure baba batararonka kandi kaduha n'ikindi kandi ni uko twebwe dufite uko umunyeshuri yoza ariga ibintu abona bukeye ibyo muhesha akazi byoroshye nico kumbure jewe novuga muri make murakoze
yego me murakoze professeur Paul Nkunzimana namwe icyimbo cyanyu ku kuntu igitegereye cy'abanyeshuri barangiza bakaguma ishomeri ico rangira duga ku ijambo
ico cyerekeye ubushomeri buri mu gihugu nibaza yuko kusaba bitatu cyateza kuhaba abanyeshuri baheje amashuri bashobora kuronka akazi kubura yuko umuntu abiravye mu bisata byose by'igihugu harakenewe abantu biza muze murazi ngo hariho nk'ingorane buzekeye uburimi umva havugwa inzara haravugwa iki havuga umwembu utonyekana ariko abaheza kwigisha abaheje uburimi benshi urabe ibidekiye amagara y'abantu abagara y'abantu ni uko nyine abantu baheze amashuri ni benshi urabe haba mu byerekeye indero naho nyine ni uko nyine mu byerekeye des infrastructures naho nyine ni uko nyine ibiraro amabarabara amazu inyubako n'ibindi byose bimeze nabi ariko abantu baheze amashuri ni benshi ubu rero hakenewe uze nkwaba hashingwa politike y'akazi politike
yego
me nta entrepreneur ya dozo bo n'igorane kuko wewe unuje kufika entrepreneur hanyuma ngo ugiye gukora muzi wawe mbe umutahe gukora hehe ko umuntu afite umutahe
aha niho turangirije kigaziro professeur Paul Nkunzimana ndabashimiye cyane gose ndabashimiye namwe Dr. Simon Ngendakumana
murakoze cyane namwe
bahe murakoze professeur Watanazi Gahungu ndabashimiye cyane rwose
urakoze cyane ndashimiye nabo bose twari kumwe
turashimiye n'abanywanyi bose bakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.